Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Bella Gloria Kintore.
Innocent kubw'Imana niwe ari karatuma ano majwi abashikira mwiriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba sangwe kaze makuru yacu yo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 19 ruhuma mwaka 2021. Amakuru mushobora no gukurikira muciye kuri ubuganguruka na bumenyi ni kuri Westatu akaburungu Inzamba akaburungu org nakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Imvura ivanze n'umuyaga yarayihitanye umuntu umwe muri komine Kayokwe intara ya Mwaro. Abanyagihugu bo muri iyo komine bashikiwe n'ivyo vyago bagasaba kugarukirwako. Ari totezo ariko rirakorerwa umwe mu ndongozi z'umugambwe w'abadasigana Iprona hamaze indwi yose afunguye mu gasho kigendereza. Murano makuru muraza kumva ko uri hejuru y'iryo totezwa ari urongoye umugambwe Iprona Abel Gashatsi aya nayandi ni mukanya mu makuru aramvuye kazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe umuntu umwe yarapfuye abatari bake barakomereka ishengero Katolika n'amashuri abiri ishingiro nayo arabomagurika mu mvura ivanze n'umuyaga yaguye kuri uyu wa kane uheze. Ivyo byabereye mu kibumbu muri komine ya Kayokwe iri mu ntara ya Mwaro. Abashikiwe nayo magume basaba imfashanyo yihuta. Ni inkuru tubaza Jean Georges Kibogoro.
Yesi saa 10 ahiyo mvura gihusi yagwa ikaba yasenyuye iyo sengero ngaho mu kibumbu iri muri komine ya Kayokwe hamwe n'amashuri nshingiro yo ku Ruvumu na Kibenda Migende. Uwitavye Imana nabo bakomeretse bakaba bari muri iyo sengero ya bomotse. Abanyagihugu baba ngaho ibara ryabereye bavuga ko batari bwabone imvura nk'iyo bakabona ko ari isibe ryabateye bakaba basaba abagira neza ko bagarukirako. Abanyeshuri nabo bahora biga kuri ayo mashuri nshingiro bavuga ko bagiye kugira ingorane nyinshi kuko aho bahora bigira habomaguritse. Musantera rongoye komine ya Kayokwe Honore Hatumwimana aremeza ayo makuru akavuga yuko ayo mashuri yabomotse vyavuye ku biti vy'amatara vyahenutse bihitana ibirasi by'amashuri. Uwo muyobozi wa komine Kayokwe nawe nyene asaba abagira neza ko bofasha kugira ngo ivyo vyabomotse bishobore gusubirizwa. Bumenya ko muri iyo mvura igize imisi igwa mu ntara ya Mwaro inkuba yahitanye abantu bane ku musozi wa Gihinga ku munsi wa gatatu.
Jean Georges Kibogora arakenuye naye nababwiye mu ntango z'ano makuru. Hari umuntu wanyi w'umugambwe Iprona wo mu rwego nshingwabikorwa amazindwi afungiwe mu gasho kiperereza mu gisagara cha Bujumbura. Amakuru radio Inzamba ifise emeza ko Roger Gateretse yafatiwe ku rugo iwe ku Mutangano ku munsi wa gatanu n'abajejwe iperereza bari kumwe n'umwe mu banwanyi b'umugambwe ku itegeko ry'urongoye umugambwe Abel Gashatsi. Amakuru atangwa na bamwe mu banwanyi b'umugambwe Iprona avuga ko atana kimwe ari karazira uretse agatotezo ariko akoregwa na Abel Gashatsi. Inkuru tubaza Parfait Mudasigana.
Vyose vyatanguriye mwikete y'urongo uyu mugambwe w'abadasigana Iprona Abel Gashatsi yo kuwa cenda ruhuma uyu mwaka turimwo yandikiye Roger Gateretse. Nkuko bigaragara muri iryo kete, Roger Gateretse yagirijwe ikosa ry'uko atitavye ibikorwa vy'umugambwe w'abadasigana Iprona vyatunganijwe mu ntara ya Mwaro kwigenekerezo rya gatandatu ruhuma umwaka uheze 2020. Ariko nkuko amakuru atandukanye radio Inzamba ikura mu mugambwe Iprona abivuga, Roger Gateretse nta kosa na rimwe rimwagira. Bamwe mu banywanyi b'umugambwe Iprona batangazwa n'ingingo ya Abel Gashatsi mu gihe ikiringo ciwe carangiye kwigenekerezo rya 14 ukwezi k'umunani mwaka w'2019. Umwe mu banywanyi b'umugambwe w'adasigana Iprona agasigura ko nyabuna ariko azira ikibanza Abel Gashatsi arimo muri kino gihe cyari kigenewe Roger Gateretse.
Icyo muhora turakizi wumva Gashatsi Abeli iyo ntebe mubona ahanganyemo aho mwumva bibava ngo honorable jeho numva atanaho nobihera kuko iyo ntebe niyo yivye. Iyo ntebe niyo umushinga ntahe Gateretse Roger. Nimusimbire mu ntara ya Muramvya muraba amajwi yarose mushe musimbira no mu ntara ya mwaro muraba amajwi intara ya mwaro yarose hama mushe muheza murabe yuko yarakwiye kurengana koko imidugu ihagarara murazi yuko umugabo udasigana icumi ko byagenze kose hateza kuboneka ibibanza bivayo na twa duce duto duto tuboneka ku majwi iyo ntara rero uri kurara bimwe byateza gukurikirana intara ya mwaro niyo yacishikirigwa hagaheza hagashikirigwa umushingantahe Roger Gaterese
Isoko rya Radio Inzamba mu mugambwa w'adasigana Ipona yemeza kandi ko Roger Gateretse ariko ahogwa ko yamashikiriza ko ikiringo cy'inzego z'umugambwe cyarangiye abanywanyi w'umugambwa w'adasigana bakavuga ko inzego zindi z'umugambwe arizo zifise ububasha muri kino gihe mu gufatira ibihano umunywanyi yakoze ikosa
amaze kurenza ikiringo umugambwe w'adasigana ipfaba urimo urabizi harimo ibice bitatu hariho icyo nokwita urwego ruri hejuru yitwa Conseil supérieur d'orientation. Onago ni urwego rwategereza gukurikirana iby'umukuru w'umugambwe agiye hariho biro executive hariho na comité central izo nizo nzego nuvuga zategereza kugira gute gufata ingingo kugira umudasigana kanaka ahafatirwa ibihano noneho urwego rwa Conseil supérieur nirwo rujejwe régime disciplinaire nirwo rwategereza kubanza kwiga rukavuga ruti uyu muntu kubera yigenjeje gutya yigenjeje gutya akwiye ibihano kanaka
uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe Gwaronde akatari gake Abere Gashatsi arongoye umugambwe Ipona akaba n'icegera cha kabiri cy'umukuru w'inama nshinga mateka telefone yiwe yahamagara ariko tubura witaba
Parfait mudasigana amakuru twabateguri yarabandanya ifungwa y'imbonera kure y'Imakamba yahoze ikora ku bitaro byaho Imakamba yateyuka kibi hagati ya parke ya Makamba n'abarongoye umugambwe CNDD FDD muri yo ntara yo mbonera kure yitwa Leonidas nije imbere batazira gitenge yafunzwe kwa 28 kigarama mwaka 2020 inyuma yaho yarahejeje gufatanwa imiti yarahejeje kwiba kuri ivyo bitaro ubuyobozi bw'ibitaro bwo babgaragerageje kugira iyo mbore yakure irekugwe ariko ntivyakunda abakozi bo ku bitaro by'Imakamba bakaba basaba umushikiriza manza akukira Sentare nkuru ya Makamba kubandanya amatohoza kugira barabe ko ubusuma bwo hagarara kuri ivyo bitaro tubaze reverien bazikamo
kuba mu ntango yindwi ariko araba kunyinyurana hagati y'abamwe mu banyamugambwe ba CNDD-FDD n'abarongoye parke y'Imakamba kugira imbonera kure Leonidas nije imbere batazira gitenga rekugwe ivyo bikaba biri kubikogwa ahanini n'umuyobozi w'ibitaro umuyobozi wa Radio Intwaro n'ubutunzi bafadikanije na bamwe mu barongoye umugambwe Makamba nk'uko amakuru ava yabivuga ayo makuru akabandanya avuga ko ari kumushikiriza manza mukuru asanu wabananiye kuko uyo nije imbere Leonidas yiyemereye ko yivy'imiti mbere akavuga aba bafashanije naho bacidegemvya kuko bakomeye mu mugambwe ngahi Makamba.
Ndatandukanije witwa Emile ariko wemerewe yewe ndashoboye kumufata kuko ari igihangange mu mugambwe atinyitse. Bacha bafumiye mana kuyitwa gitenge. Rero kugeza tariki bagerageje kumukozayo ariko biranga. Kuwa tarwini heze abacamanza baramuheza bamuhejeje kuwa gataratu yavuyeyo kuwa kabiri bacabishira procureri kugira ngo abisinye nuko turakibukiye procureri wa grande estate ya Makamba kuko yari mutima amenya iyo dosiye arayisubiza inyuma
abakozi bo ku bitaro Imakamba bagiriza umuyobozi w'ibitaro kuba ari we akingiye ikibaba uwitwa Emira Kimana yavuzwe na nije imbere Leonidas ko ari we yamufashije kwiba imiti mu bubiko bw'ibitaro
gusa ku isaha turakibuka igikorwa cyakozwe na procureri ariko rero uyu direkteri w'hopitale agerageza kuryama ry'amakuru wemeye kuko ni inshuti kugira ngo nahafatwe hari ikidutangaza ningene apfungwa umutaro ye yayitwaye ariko umuntu nawe yari agejwe ububiko bw'iyo miti akayisohora akayimuheza akayitwara hanze kuyidandaza nakomakoma ako yaduteye isoni yatumara amaza bikorwa biracibijyamo n'umurongozi yahagarariye ibitaro akabibaca agerageza kurageza ibisuma bimwe bimwe kubera abakozi benshi baritera ibyatsi kandi bishobotse uyu muyobozi uwo mukorera mu ngata ararushe kuko akoresha amashakuru y'ubwoko n'amashakuru yo mu mugambi ibyo rero bigatuma ibitaro bidatera imbere
icuka si ciza kuri ibyo bitaro haraheze iminsi umuyobozi mukuru Elias Nzeyimana yagirizwa n'abakozi kuba yarabaciyemo imigwi bamwe akabita abajamanu kuvuga abakunzi biwe abo bakaba ari abari mu mugambi CNDD-FDD mu gihe abandi barabwa ari bi umuyobozi ajejwe iby'intwaro n'ubutunzi Eric Ndayegamiye nawe yagirizwa kuba ari washigikira amakosa yabo ba mbere agashira amakosa ku bandi kugira rondere ibibanza by'abanyamugambwe twarondeye abarongoye ibitaro hamwe n'umushikiriza manza imakamba ariko ntitwashoboye kubaronka
mukanya turabandanya namakuru twabateguriye
uruhara rwa leta mu kwirinda no kwikingira coronavirus ibicishije mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu leta ibwirizwa gushyiraho intumbero zirashe zo kwikingira no kugwanya kiza coronavirus no kuvuga kumenya hakiri kare abiketswe ko boba baranduye kubashyira habonyene mu kurindira ibipimo kwitaho abamaze kwandura gushyiraho ibibanza bigenewe abamaze kwandura bera baganga bakwiye gushyiraho ihanahana ry'amakuru rikwiye hagati y'abegwa n'ikibazo cyo kugwanya coronavirus kugenzura ko ingingo zafashwe zo kwikingira icyo kiza zubahirizwa
ako nakamo ka radio inzamba agateka kawe
ifadikanije na internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
Tondanye namakuru twabateguriye nyuma yaho kuruno wa kane hasambu wa mazubu dandaji mu makartie amwamwe mu gisagara cha Bujumbura umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ndira ko buca Gervais yatanze umuco amenyesha ko atanamwe yigeze avuga ko ayo mabutike yo kuyungunganya asambugwa yaboneyeho no kugabisha abubatse mu bibanza rusangi tumwumvirize
Afashe ko navuze yuko abantu bafite amabutike bose tugiye kuyugara sibyo navuze nagire ndabisubiremo neza leta igira umugambi ifadikanije n'abayifasha mu kubaka amasoko meza ico ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bwabonye bwasanze ayo masoko yamaze kuzura hari abandi bantu baca bahindura amazu yabo bahora babamwo ari ruhande y'ayo masoko bagaca bayahinduramwo amamangazini ivyo ntabyo dushobora kwihangana nije kwatanze isango yuko guhera ku itariki ya mbere abantu bose bafashe amazu bahora babamwo akikubye amasoko yubatswe kugira igihugu gitere imbere abantu batagiye muri iyo soko ari uburyo buba bumeze nk'ubwatataye ibyo nije kwavuze rero nagire ushavuga ngo n'uruhigi rwo guhiga abashaka kwiteza imbere bugurura utubutike hirya no hino ikindi nagire nshikirize abantu bagiye baronka impapuro bahawe n'abajejwe intwaro bagafata ibibanza dufite ku burenganzira twese icyo twita le place publique bakazishyiramwo amakonteneri bakazubakamwo amamagaze abo nabo nyene mu kwitegura yuko ibyo bibanza twese tubikeneye atari iby'umuntu
mu gusozera no makuru tubabwira uko sentare isubiramo imanza i Versailles mu gihugu cy'Ubufaransa kuri no wa gatatu yashashe mu rubanza rw'umuryango wa Gabriel Mpozagara yahoze ari umukozi akomeye mu ishyirahamwe mpuzamakungu UNESCO uyu muryango ukaba wagirizwa n'ubucamanza bw'ico gihugu guhohotera kiremwamuntu nk'uko byanditswa n'ikinyamakuru cyo mu Birigira Libre Belgique ico kinyamakuru kikavuga ko ari ubugira kabiri sentare y'Ufaransa iciri uyo muryango rubanza benugo ido ni dona Jean-Baptiste Bireho
ugihano cyo gufungwa imyaka ibiri no gutanga ihadabu ry'amafaranga angana bihumbi mirongo indwi y'abanyamuraya cyasabiwe umuryango wa Gabriel Mpozagara na sentare isubiramwo imanza y'Ivesaye mu gihugu cy'Ubufaransa gifatiye ku rubanza rw'uwitwa Methode Sindayigaya uyu muryango wari wamutwaye mu gihugu cy'Ubufaransa i Paris umwaka wa 2008 akaba yari yahawe akazi ko gufasha umwana w'umuryango mu kiringo cy'amezi atatu uyu mwana akaba yari afise ubumuga umuryango wa Gabriel Mpozagara wamukoresheje ibikorwa biruhisha aho yakora amasaha 19 ku munsi akaba yakoze imyaka igera ku 10 atigeze ahembwa mu nyuma yahavuye yitura polisi y'Ubufaransa ku igenekerezo rya 12 z'ukwezi kw'indwi aho igipolisi cy'Ubufaransa cyashoboye kumufasha kwidegembya ubwa mbere rero ariko uyu muryango uciribwa urubanza benugo kubera guhotera kiremwa muntu ku igenekerezo rya 17 ukwezi kw'icenda 2007 yaciye urubanza n'ubutungane bw'Ubufaransa bwo gufungwa hagati y'amezi 12 n'amezi 15 kubera guhotera abasengezana babiri babigeme tambukanyi wa Mpozagara uyu muryango wari wazanye i Paris bavuye i Burundi mu 1993 bahejeje kubura ababyeyi babo abo bana barakoreshejwe nabo nyene ibikogwa biduhisha cyane mu nyuma bahavuye bitura ikigo gifasha abana ari nacyo cyabatabarije babona kwidegembya mumya ko Gabriel Muzagara ari umuntu yigeze kuba ashinzwe amabanga menshi cyane mu gihugu akaba yarabaye umushikiranganje mu bibanza bitandukanye ubuherutse naho akaba yari umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza
arakoze Jean Baptiste Bireha no kuri yo nkuru dusozereye kwa makuru yacu yo kuri uyu wa gatanu dushimiye mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza Bela Gloria Kinora kawari jena yabashikirije Fadikanjena Innocent kubw'Imana yari mu buhinga bw'ivyuma naho butaha